birahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya radio yugawe bace batangura kubona bati kuguno munsi rero ko bugaya maradio tuzanyangwa abantu bumvirize ko nibyo twaba twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tugifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba
Muriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro cacu gira aho babaho cyo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 2024 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 gira aho babaho ni kiganiro gisanzwe kibaganirira ku bijanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi aho zahungiye mu bihugu bitandukanye Uyu munsi rero tukaza gukubitira mu gihugu cy'u Rwanda ari ya mwikambi y'impunzi z'abarundi bari imahama Aho ni mu micungararo y'ikambi y'impunzi ya Mahama uyu munsi tuza kubaganira ku mubano uranga abarundi n'abanyarwanda bahurikiye aho muri iyo micungararo ni nyuma yaho ukuri uyu wa mbere ikigomezo Sharome cuguru yicese inyubako y'uburiro iyo nyubako ikaba izoshobora gutuma ingenzi zaba iz'abarundi cyangwa abanyarwanda baba aho imahama cyangwa ababaramutsa bashobora kuronka aho bivunira umusase bitabagoye nkuko tuvyiganirwa na Margarita Barankitse arongoye ikigo Maison Charome akabatubwira uko biyumviriye gushinga iyo nyubako y'uburiro
mu migambi twari dufise iyo muri Maison Charome kwigisha abana twabigisha guteka tukabigisha iby'uburimyi tukabigisha kubari hanyuma hageze icyo kiza cy'ingwara ya coronavirus aha twari twahaguze mugabo twimvira ati tuzohaza tubikora no mu minsi ikurikira dutangiye kwegeranya imfashanyo muga tubona ko byihuta rero bizofasha urabona bakora ngaha mu kambi ya Mahama ntibari bafise ahantu heza bashobora gufungurira kandi ntibari bafise aha ho hatunganijwe nkuko amategeko yo kugwanya ico kiza cy'ingwara ya corona bizofasha rero abafungurira nga bizofasha kandi abana bacu urabona ubu byari byahagaze ibyo kwigisha rero n'abari bamaze kwiga bahejeje ntibari bafise ahantu bakora tukarinda kubafasha ari kubafasha kugira baronke icyo bafungura icyo kuba hazofasha rero ibintu bitari bike bazofasha no muri iyi ntara kuronka aho bagurira umukate bakaronka na pizza bakaronka n'ibindi n'abantu bagendera ino ntara bakaronka ahantu bashobora gufungura ubu
nabyo ni umwanzi w'iterambere ry'igihugu
kubwiwe ngo mu migambi y'ikigo Maison Charome yagumye ifise harimo ugukorana n'abanyarwanda ari nacyo cyatumye bashinga kandi koperative bitse abanyamwete burikiyemo bose
twebwe tuje nka Maison Charome mu migambi nagumye ndababwira nti ntimukore Maison Charome si ONG ifisi migambi ngo no gufasha impunzi z'abarundi kuko gufata ukaza bakakwakira hanyuma ukaguma ari wewe nyene ico bita ustigmatize niyumvira nti kugira noneho u Rwanda n'u Burundi nkuko nabivuze turamahata no mu migambi yose dukora twamadushiramwe abana b'abanyarwanda nta ndavuga nti reka rero ko bino bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi tutunzwe n'uburimyi reka rero dufata abamama cyane cyane babakene kurusha abandi bahunze ari bonyine bafise n'abana benshi duce dufata n'abandi bamama b'abanyarwanda kazi nabo nyine bakenye baheje bakorere hamwe duheje tukora ibikorwa birama uburimyi bwabo ivyo bimbuye bashaka kubishora ngaha nyene muri iyi restora tuheze dukora ikintu nka kujya bavuga holistiki atari ibyo kuza turakora umwanya umwanya
Jean Bosco uko ibishatse akaba serukira impunzi z'imahama arashima cyane ku bw'ico kigo gishasha akavuga ko kije gusahiriza intumbero yo kugumana imigenderanire myiza bihaye hagati yabo n'abanyarwanda
cyane cyane twumva twobanza gushimira umuryango wa Mezo Shalom kuri inyubako bega n'impano Mezo Shalom ihaye impunzi z'imahama simunzi gusa z'imahama ahubwo ni impano ihaye n'abaturanyi bacu b'abanyarwanda tusanze tubana kuko inzu cyangwa iburiro n'ibindi byose bizakorerwa ije mu gihe Mezo Shalom yari maze igihe ufasha abana b'abakobwa bakajya kwiga imyuga yo guteka n'ibindi bajiza Kigali ariko kandi turabona yuko inyubako kubiri hano ishobora kuzosahiriza abana bacu kugira ngo bashobore kwiga imyuga cyane cyane yo gukinjika n'ibindi nk'uko bari basanzwe babikora rero si abana b'impunzi gusa ahubwo nabo muri abanyi bacu hano hanze muri this community turabona yuko muri bwa bufatanye nyine dusanzwe dufitaniye hano mahama turabona yuko inyubako izogira akamaro cyane
Ikiganiro girahuba ubahwe ikirabandanya uyu ni Hakizimana Francine n'umunyarwanda kazi akora muri koperative abanyamwete akabashima cyane uko babanye aho avuga ko mbere bamaze kuba nk'abavukanye
umunyarwanda ndashimira leta y'u Rwanda yemereye Mezo Shalom gukorera mu Rwanda kuko tubanye neza n'abarundi bari mu nkambi ya mahama kuko twahuriye muri ibi bikorwa byo kuzamurana twiteza imbere kugira ngo tuzamurane n'umuryango wacu ntabambishimye cyane kuko tutari tuziranye tukaba twaramenyanye duhurira kuri iyi mirimo yacu dukora kandi twungurana ibitekerezo icyo umwe atumva n'undi akaba akizi akakimubwira kugira ngo twese dukorere hamwe dufashanya guhinga no guhahirana ibyo byose ni ibituma tumenyana abarundi tumaze kwigira hamwe muri byinshi nk'iyo namejeje nk'ibijumba mbishorayo bakampa amafaranga nanjye akagira icyo yafasha mu buryo bwo kwizana twabaye umwe twaramenyanye nta murundi nta munyarwanda twese turi umwe kuko duhurira ku bikorwa byacu twese byo kwiteza imbere twifuza kubera ubu butaka ari ubwo dukota twifuza gukomeza gukora ku buryo tubonye ubwacu butaka bwite twakoreramo byatunezeza ko gukoda nabwo tubona atari byiza Nyaraga tatu kizi
Eka, nabo bakenyezi babarundi kazi basanzwe bari muri iyo koperative barashima uko icyumviro ucaje bakavuga ko ubu bariko bariteza imbere bakabashobora mbere no kuronka ico bashobora gushira ku munwa bivuye kuri iyo koperative y'uburimyi aho ubu bageze mu gihe cy'isarura.
Rwanda rwatwakiriye kongera nkashimira Rwanda rwadufashije reka twemera ko meza Sharome ashobora kutwakira akadufasha ari mu bundi hafi nkabashima ko badushyikirije abanyarwanda akadusangiza tugafashanya ibikorwa by'uburimyi nkabashimira Leta y'u Rwanda n'ibyiza byose yakadukoreye kuko ubufasha bwose bwo kuri meza Sharome twabuhawe na Leta y'u Rwanda. Turima isoya tukarima n'ibitunguru ubu naho turiko turarimira Cameroon. Izo rero n'inyungu nyine idufasha meza Sharome yaduhaye turiko turunguka kugira ngo turonke ifasha byo kugira ngo tuzoshyire iterambere mu muryango n'abagenzi bose tuzaba tubana. Gukorana n'abanyarwanda kazi byaduhaye isomo ya mbere nziza cyane kuko twarahura tugasa n'abahungana ariko ubu turafashanya ibikorwa bagira akantu badusumbije nk'iyo bakatuzanira ngaha mu ndimiro tukabashorera bakatugurira umwanya tutaba turi ku isoko. Ubuzima rero abakenyezi dufise naho nanjye ndi umutamakazi ubwa mbere nkatwe mpere kubatamakazi twirirwa twicaye ku musaya w'inzu ariko ubu ku myaka dufise twegerana n'abakiri bato tugafashanya hanyuma icyo bizadufasha kandi bizadufasha kugira ngo hari ukuntu umuntu aja ngaha akagwabira kabura ikintu yifashisha hanyuma bagatanga kajya gakarata ariko ubu icyo tugezeko turiko turitegura neza yuko iyo karata itazosubira gutangwa kubera ubuzima meza Sharome ariko aradushyiramo.
Nunga hadusozere ikiganiro cyacu gira aho baho baho ico kuri uyu wa gatatu dushimiye mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza Bela Gloria Kintore akabarije na kibashikirije mfashije na Jospin Nduwimana ari mu buhinga bw'ivyuma naho ubutaha
gira huba ubahwe
hari hama radio abantu babatanguye kumva ko ajya radio yugawe bace batangura kubona bati kuguno munsi rero kubuga ya maradio kuzanya ngo abantu bumvirize ko ibyo twabara twumva abantu bace batangra kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure kishaka kutwica
girahuba ubahwe ni kiganiro gihijambye impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda
girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku busa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.